kiganiro radijwe rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Jeffrey Mutagoma no mwanya wa makuru duhera ko hirya no hino ku isi twayateguriwe na mugenzi wacu Alois Bigirimana.
Aramutse Jeffrey, twahera mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Abantu bashika kuri 13 barishwe mu gutana mu mitwe hakoreshejwe imipanga hagati ya moko abiri adacana uwaka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abategetsi mu ntwaro mu bice byabereyemo iyo babitangaje ejo ku munsi wa kabiri. Iyo mishyamirano yadutse ku munsi wa mbere mu ntara ya Kasai ahakunze kuvugwa amatati hagati y'amoko ahaba. Umushikiranganji w'amagara y'abantu muri iyo ntara ya Kasai, Ferdinand Mponshamba, yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ko hatowe ibiziga 13 byawo mu bwoko bw'abakuba biciwe imitwe n'imipanga. Ubwo bwicanyi bwatanguye ku munsi wa mbere mu gisagara cya Bakwakenge ahama habereye amatati hagati y'intara za Kasai na Kasai yo hagati kuva mu 2015. Ako karere kabamwe amoko y'abakuba n'abaluba amoko yamuka mu ntara za Kasai na Kasai yo hagati. Igipolisi cya Tanzania cyavuze ejo ku munsi wa kabiri ko abantu 45 aribo bapfuye mu misunikano yo mu ndwi iheze igihe abanyagihugu bariko barunamira ubwa nyuma ikiziga cya nyakwigendera Perezida John Magufuli. Abapfuye baruta igitigiri cya 5 bari batangajwe ubwa mbere. Umukuru w'igipolisi yavuze ko iyo misunikano yo ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa gatatu yatanguye igihe uruhome abantu bari buriye ko kugira bashobore kubona ikiziga cya Magufuli cyari muri stade i Dar es Salaam gwa bomoka. Yavuze ko bamwe muri abo bantu bishwe no kubura impwemu za oxygene kubera ubwinshi bw'abari muri uwo muhango. Amashyirahamwe atanga imfashanyo avuga ko ariko araha imfashanyo 1000 by'abantu bacitse ku icumu mu bwicanyi bwabaye mu ndwi iheze mu gisagara cya Palma kiri mu buraruko bwa Mozambique ku murwa mukuru w'intara ya Cabo Delgado. Ayo mashyirahamwe avuga kandi ko izindi mfashanyo ziri mu nzira. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM ivuga ko abantu barenga 3,360 bashitse i Pemba abandi baja mu ntara ya Cabo Delgado. Abasivile baharugwa mu macumi bavuzwe ko bishwe n'abarwanyi b'umuhari wa leta ya Kiisilamu kwateye igisagara cya Palma ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa gatatu. Amashyirahamwe atanga imfashanyo avuga ko ibintu bikimeze nabi kuko ubuhinga bwo gutumatumana ko amakuru bwahagaritswe kandi no kumenya amakuru ari karaba bigoye. Mu gihugu cya Centrafrika cyimitse Perezida Faustin Archange Touadera muri manda ya kabiri. Kuri wa kabiri igihugu kibanyi cya Kamerune cyizeye ko kigiye gusubira mu mutekano. Abategetsi ba Kamerune bavuga ko abahungiye ku mbibe mu mirwano ihitiye bariko barasubira mu ngo zabo. Ariko mu ijambo yashyikirije ku munsi wa mbere umushikiranganji wa mbere wa Kamerune yavuze ko abaroberi bo muri Centrafrika bagihungabanya urudandazwa n'umutekano. Ubushikiranganji bw'imigenderanire n'andi makungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwategetse ko abadiplomate badakenewe cyane muri Myanmar batahuka. Ubwo bushikiranganji bwabishikirije ejo ku wa kabiri mu gihe abajejwe umutekano muri Myanmar bamaze kwirahira abantu 100 bari mu myiyerekano kuva habaye ugutembagaza ubutegetsi hagati mu kwezi kwa kabiri. Ubwo bushikiranganji bwaremereye abakozi badakenewe cyane n'imiryango yabo gutahuka ku bushake bwabo. Abasivile bamaze gusiga ubuzima muri iyo myiyerekano barenga 520 gushika iki gihe, mu gihe bihugu rutura ku isi bidahengeshanya kunegura abasirikare ba Myanmar kuva haba kudeta ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza hamwe n'Ubumwe bwa Buraya barafashe ibihano inyuma y'iyo kudeta, ariko gushika ubu izo ngingo ntacyo zirahindura.
Urakoze Alois Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Mu mukomeje kumva radio ijwi ry'America ivugira kuri FM 104.3 na FM 88.3 mu Rwanda. Aho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ikaze na none mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi urwego rushinzwe gukumira no kurwanya itsembabwoko rurakangurira abaturage kubana mu mahoro no kwirinda ibibatera amacakubiri.
Umuntu yovuga yuko umubano mwiza mu bantu ari cyo kintu nkenerwa cyane iruhande y'ibifungurwa n'ibinyobwa, kuko n'uwo bironka arashobora kuburaho abifungurira, arashobora kubura ahavugiriza umutekano.
Uwo ni Zeno Manirakiza, ni umuhanga mu byerekeye gukemura amakimbirane mu Rwanda. Aho abategetsi mu nzego zitandukanye baraye bagaragaje ishusho rusange y'uburyo icyorezo cya COVID-19 gihagaze mu gihugu naho mu mahanga. Urukiko mpanabyaha mpuzamahanga CPI rukorera mu Buholandi ejo rwanze ubujurire bwa Bosco Ntaganda, umunyekongo wakatiwe gufunga imyaka 30. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya. Duhere mu Burundi, urwego rushinzwe gukumira no guca burundu itsembabwoko ruvuga ko imigenzo y'ubuntu, kubaha ikiremwamuntu no kurwanya kudahana ari ingenzi mu gutuma Abarundi bongera kunga ubumwe. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru i Kigali mu Rwanda.
Kubyinama nkuru y'igihugu ejere gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko mu Burundi ugwaruka, harimo ururi mu mugambwe uri ku butegetsi n'ururi mu migambwe itavuga rumwe nawo rubwirizwa kwigishwa ingene gubana neza. Jean de Dieu Mutabazi atwara ubwo rwego yibutsa ko imico n'imigenzo myiza yaranze Burundi bwa kahise ari ikwiye kubahirizwa kugira ngo umubano hagati ya bonse rimwe naho boba badasanga ivyiyumviro ube mwiza.
Twasanze hariho ibintu bikomeye Abarundi bategerezwa kugaruka ko icyo abantu benshi bakunda kwita de valeur ni nk'ubuntu, iteka, ibanga, ibikogwa, umujyango, ubugabo, ubushingantahe. Ibyo rero tukabona yuko ari ibintu bikomeye dutegerezwa gusubira kwigishanya, twigisha n'ugwaruka, twigisha n'abuzukuru n'abuzukuruza, kugira ngo turabe yuko ubumwe bw'Abarundi ukumvikana, umubano mu bantu wosubira komera icyo twita la cohesion sociale, biciye mu kunagura imico kama y'Abarundi ariyo yaturanga, ariyo yatuma tubana neza mu mahoro.
Mu ruganda rwo kurabira hamwe ingene Abarundi bosubira kunywana bagasangira kabisi n'agahiye, abahinga muri ico gisata basanga atamuntu n'umwe akwiye kwigira sindabibazwa. Zeno Manirakiza n'umuhinga mu gutatura amatati bidaciye mu ngimba, akaba n'umwigisha muri za kaminuza, aratanga impanuro mu cigwa ciwe muri urwo ruganda rwateguwe n'inama nkuru ijejwe gukinga ihonyabwoko.
Umuntu yovuga yuko umubano mwiza mu bantu ari cyo kintu nkenerwa cyane iruhande y'ibifungurwa n'ibinyobwa, kuko n'uwo bironka arashobora kuburaho abifungurira, arashobora kubura ahavugiriza umukenyo. Niwo mushinge w'amahoro. Umuntu adatekaniwe mu babanyi, mu nshuti no mu bagenzi, mu muryango, arashobora kuba mbere n'inkomoko yo kubuza umutekano abandi. Rero ahavuye imico nta kindi gisa kiza haca haba amazimwe. Aya mazimwe rero yaribonekeje cyane gose mu bihe by'amagume twagiye turacamo, gushikaho mbere n'imyibutsa mishasha nk'umwe yibutsa ngo ikiza kitaguhitanye kiraguhitaniza. Ubu n'umwibutsa waserutse mu 93, imbere yaho nta waruri. Ego hariho uwundi ngo hakwiyenda wo kwihekura. Mu bisanzwe amatati y'amatora abyara amacakubiri mu ntwaro, kubahiriza agateka kazina muntu no kukigisha.
Uwo mugwi w'igihugu ufise intumbero ku kubahiriza agateka kazina muntu no kugwanya ukudahana ivyaha bija mu migenzo y'Abarundi cyane cyane y'abategetsi, nk'uko bishimangirwa na Mutabazi.
Ni ukuvuga yuko bica bibyara iterambere, haca hazamo icyo bita respect d'autorité, kubaha ugutwara, kubaha ugukurira. Ibyo rero bica bituma Abarundi babana neza, kugira bavuga ati ahari amahoro n'umuhoro uramwa, kubera nk'uko mubizi ingwano irasambura. Ubu izo ngwano zitegezwa kandi uheza ngo zisubire kandi kugaruka ngaha mu gihugu cyacu. Igihugu cyacu giteza kubaho ari igihugu aho umwenegihugu wese, umunyagihugu wese yumva yuko amerewe neza kandi akingiwe, akumva yuko amateka mukingira, akumva yuko ari mu muryango, ari nk'umwana ari hagati umuryango hamwe avuga ati je uko mfite mukugu wanje je uko mfite data je uko mfite se barundi nta kintu gishobora kuza kinyiganza n'inzara tuzoyirwaniriza hamwe n'umwanzi tuzoyirwaniriza hamwe kugira ngo agataya kazi na muntu kabandanye gatera imbere nk'umuzingo.
Iyo nama nkuru y'igihugu imaze imyaka itatu igiyeho imenyesha ko yifuza ko abarundi barandurana n'imizi ibyiyumviro by'ihonyabwoko iby'intambara hamwe n'ibindi byaha bihohotera agateka kazi na muntu. Naho biruko umugwi wa ONI ukora amatohoza ku Burundi weruka gushikiza ko iyo ntumbero yari nziza yamaruka baraniguye ko muri iyo myaka itatu hari ibyaha byinshi byakozwe kandi iyo nama y'igihugu yari gukebura hakiri kare. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Bakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 Radio Communauté La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9 ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Urukiko mpanabyaha mpuzamahanga CPI rukorera mu Buholandi ejo rwanze ubujurire bwa Ntaganda Bosco umunyekongo wakatiwe gufunga imyaka 30 mu mwaka 2019. Bosco Ntaganda avukiye mu Rwanda yahamijwe ibyaha 18 by'intambara n'ibyaha byibasira inyokomuntu birimo kwica, gushyira ku ngoyi y'igitsina, gufata abagore ku ngufu no gushyira abana bato mu gisirikare, ibyaha byakorewe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Thomas Kamilindi arakomeza.
Umucamanza Howard Morrison wasomye urubanza yagize ati urugereko rwemeje kubwiganze bw'abacamanza barwo batanu icyemezo cy'urugereko rw'ibanze cyo ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 7 2019 kivuga ko Bosco Ntaganda ahamwa n'ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu 18 byakorewe mu ntara ya Ituri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 2002-2003 bityo rwemeje ko igihano cyo gufungwa imyaka 30 kigumaho. Ibyaha byahamye Ntaganda birimo ubuhotozi, kuyogoza igihugu, gufata abagore n'abakobwa ku ngufu no kubagira abacakara b'igitsina nk'intwaro y'intambara no gukoresha igisirikari abana batagejeje ku myaka 15 y'amavuko igihe General Ntaganda bitaga Terminator yari umukuru w'umutwe w'inyeshyamba witwaga Union des Patriotes Congolais UPC mu magambo magufi. Imyaka itandatu yafunzwe by'agateganyo kuva mu 2013 kugera mu 2019 izava muri 30 yakatiwe bivuze ko ashigaje 24 muri gereza. Ubu Ntaganda afite imyaka 48 n'igice y'amavuko.
Mu Rwanda ejo kwa kabiri abategetse mu nzego zitandukanye bagaragaje ishusho rusange y'icyorezo cya COVID-19 gihagaze mu gihugu. Mu kiganiro bahaye abanyamakuru basabye ko abaturarwanda barushaho gukaza ingamba zo kwirinda icyo cyorezo kugira ngo umubare w'abandura utiyongera. I Kigali inkuru ya Eric Bagirubusa.
Bagaragaza ishusho rusange y'uburyo icyorezo COVID-19 gihagaze mu Rwanda. Abategetsi batandukanye barimo Minisitiri w'Ubuzima Muganga Daniel Ngamije batangaje ko muri rusange imibare y'ubwandu iri kugenda igabanuka, gusa avuga ko abantu batagombye kubiheraho birara ngo babure kubahiriza amabwiriza yo kwirinda. By'umwihariko Minisitiri w'Ubuzima araburira abaturarwanda ko hari ibintu bigera muri bitatu abantu bagomba kwitondera. Ku isonga abanyeshuri bagiye kujya mu biruhuko bya Pasika kandi bashobora kwirara. Aravuga kandi ko nubwo mu Rwanda hatagaragara ubwandu bushya bwa COVID-19 yihinduranyije, mu karere ruherereyemo ihagaragara. Abumva ko barambiye kubahiriza amabwiriza bitewe n'igihe bamaze nabo, Minisitiri w'Ubuzima arababurira.
Gushyira ingufu mu kwirinda COVID cyane cyane mu bihe nk'ibi bifite ikiguzi navuga kidahenze nk'icyo gusubira muri guma mu rugo mu kwezi kumwe cyangwa abiri twitwaye nabi none. Kuko iyo twitwaye nabi none mu mpera z'uku kwezi, igikurikira ni uko mu byumweru bitarenze bitatu ya mibare mutangira kubona twagiye kugera hejuru y'ijana ku munsi. Ubu turi kuri 50, 70, 60 nabo si bake, ariko nimubona dutangiye kurenga ijana nta handi bizaba biturutse ko twitwaye nabi muri ibi bihe. Twumva rero amasomo twavanye mu mpera z'umwaka ushize atagomba kudupirusa, ahubwo tugomba kuyavanamo imyitwarire isobanutse y'abantu bakunda ubuzima bwabo banakunda igihugu cyabo.
Kuri Bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi, ministre mushya w'ubutegetsi bw'igihugu, nawe asanga muri iyi minsi mikuru ya Pasika kwidagadura bitajyana no kwirinda.
Tuzajya konje kuwa gatanu, tubonye tugiye konje kuwa mbere, ubwo ni ukuvuga guhera kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru, kuwa mbere, iminsi itanu ikurikirana abantu bari muri konje. Akenshi abo bantu baratekereza uzajya gusura iwabo, uzajya gusura mu cyaro, uzajya ku mazi, uzajya Musanze, uzajya mu Kagera. Ni umwanya abantu batekereza kujya kwidagadura, ariko kujya kwidagadura tugomba kujyana no kwirinda covid 19, kubera ko ntabwo kwidagadura byakwirukana covid mu bizakunda. Rero birasaba kugira ngo abantu bitwararike.
Ku ngingo yo kuba abanyeshuri bagiye kujya mu biruhuko, Minisiteri y'Uburezi irasaba ishimitse buri wese kutirara, cyane ko urwego rw'uburezi ruri muzazahajwe cyane n'iki cyorezo cya covid 19. Uyu ni Madamu Valentine Uwamariwe uyiyobora.
Tubohereje kugira ngo baruhuke ibi byumweru bibiri, nta nubwo turi bubasabe ngo basubire mu byo biga, kuko turabizi neza ko bananiwe kumara amezi atanu wiga, ni igihe kinini. Icyo tubasaba rero ni uko bagenda bakaruhuka, kuko bakaguma mu miryango yabo. Nibatana gato baratuma dusubira mu bihe twarimo, kandi ntago ndabizi neza ko batabyifuza, natwe ntabwo tubyifuza, ariko ntabwo babishobora bonyine. Twe natwe nk'abantu bakuru, nk'ababyeyi, turasabwa kubaba hafi tukabafasha kugira ngo badatana.
Muri iki kiganiro n'abanyamakuru kandi itangazamakuru ryabarije abafite impungenge ko bashobora kutazabona urukingo rwa kabiri, kuko amakuru avuga ko ku isoko inkingo zabaye iyanga. Minisiteri y'ubuzima nayo yemera bidasubirwaho ko inkingo zikenewe ku isi zirenga ubushobozi bw'inganda zizikora, ariko ikavuga ko leta yarangije gutumiza izindi nkingo.
Icyo navuga rero kumwihariko twebwe ni uko twakingiye abantu 290,000 tubaha urukingo rwa AstraZeneca, tubaha doze ya mbere, ku buryo dufite icyizere ko tugomba kubona urukingo rwa AstraZeneca doze ya kabiri 500,000, kuko twamaze no kubigura nka guverinoma turanabyishyura. Ni ukuvuga ngo dutegereje ko izo nkingo zituzanira hano mu gihugu. Ikindi ni uko muri wa muryango wa COVAX naho dufite inkingo za AstraZeneca 742,000 tugomba kubona mu minsi iri imbere. Ni ukuvuga ko uwabonye dozi ya mbere mu by'ukuri tunakurikije ko atumirwa kugira ngo abone dozi ya kabiri hagati y'ibyumweru 8 n'ibyumweru 12 abonye dozi ya mbere. Twumva rwose nta muntu wari ukwiye kugira impungenge mu babonye urukingo rwa AstraZeneca.
Mu kugaragaza ishusho rusange y'icyorezo covid 19 mu Rwanda, kubireba polisi y'u Rwanda ikavuga ko nta na rimwe izateshuka mu kubahiriza ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba zo kwirinda. Sipi Jean Bosco Kabira ni umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, aharagaruka ku isomo abaturarwanda bagombye kuba barabonye.
Icya mbere ni uko covid itananirwa, icya kabiri ntabwo covid irambirwa, icya gatatu ntabwo covid idohoka, icya kane ntabwo covid isinzira, icya gatanu covid ishobora kwihinduranya, kandi nk'uko byemezwa n'inzego zibishinzwe irihinduranya. Byumvikane rero ko iyo ufite icyorezo kimeze gityo, abaturage, abaturarwanda baba basabwa kugira ngo bubahirize ingamba uko zakabaye.
Kuva iki cyorezo cyatangira kwaduka ku butaka bw'u Rwanda, kandi harabarurwa abagera muri 4 bishwe barashwe na polisi, bivugwa ko barinze ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo. Umuvugizi wa polisi akavuga ko hagenda hongerwa amahugurwa ya kimwuga ku bapolisi bakora ibinyuranije n'amategeko, abandi bagakurikiranwa mu nkiko. Mu ngaruka zikigaragazwa n'iki cyorezo kandi nko mu burezi, harabarurwa byibura abanyeshuri 5% batabashije gusubira ku ishuri, barimo ababuze ubushobozi, abagiye mu yindi mirimo n'abashatse bagaba imburagihe. Kugeza ubu kandi uturere inzego z'ubuzima zivuga ko tugomba kwitwararika kuruta utundi n'utwo mu ntara y'amajyepfo y'igihugu, kuko ngo tukigaragaramo imibare y'abandura isumba iyindi. 21% byabaruwe ko byanduye covid 19, ibindi 300% byabaruwe ko byakingiwe, mu gihe abandi 300% bamaze gupfa. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu makuru y'imikino mu mupira w'amaguru, irushanwa ry'igikombe cya Afurika cy'ibihugu CAN ryakomeje muri iki cyumweru. Amakipe atandukanye y'ibihugu arahatanira kubona itike yo kuzakina imikino ya nyuma iteganyijwe kubera muri Cameroon mu ntangiriro z'umwaka utaha. I Kigali mu Rwanda, Desire Hatungimana aratunyuriramo uko ejo byiriwe bihagaze.
Muri urwo rukino rwahuza Cameroon n'u Rwanda, umugwesero kiragihugu w'u Rwanda Amavubi wagiye muri cyo gihugu urondera insinzi hasi hejuru biturutse ku gorukino rwagiye gutangura. Cape Verde iri mu kibanza cya kabiri ifise amanota 7, u Rwanda rufise 5. Abakinnyi b'Amavubi bavyifashe nkuko bashoboye kose igice cya mbere kiza kurangira rubusa ku bundi. Muri cyo gice uburyo bwo gutsinda bukaba bwari ku ruhande rwa Cameroon, aho Vincent Abubakar yagoye cyane abakinnyi b'inyuma b'u Rwanda. Igice kabiri kitaramara n'iminota 10, Olivier Kwizera umunyegori w'Amavubi yakoze ikosa inyuma y'agace kiwe, umuhagarikizi w'urukino aca mu ikarata itukura asiga bagenzi be badakwiye. Ikaba ibaye ikarata itukura igira kabiri aronse mu nkino zibiri zikurikirana, inyuma yiyo yaronse mu nkino za Shan mu gice cya kane gishiri cya nyuma u Rwanda rukina n'igihugu cya Guinea. Emery Mvuye kure yasamye Amavubi batsinda Mozambique mu rukino rugira gatanu rw'izo nkino, niwe yaciye aja mu igori. Naho abakinnyi b'Amavubi batari bakwiye babandanije kwitanga kugira barondere iyo ntsinzi yari kubatuma baja mu nkino za nyuma za Afrika, ariko ntivyakunda kuko ugo rukino rwagiye kurangira rubusa ku bundi. Naho Amavubi yari gutsinda ntacyo byari gutanga kuko igihugu cya Cape Verde cyakinye ugo rukino rwa nyuma gifite amanota 7, chatsinze Mozambique iwabo igitsindo kimwe ku busa, uwo mugwi ucukwiza amanota 10 mu gihugu Rwanda iyo rutsinda utari kurenza amanota 8. Mu itsinda fe Cameroon ikaba yarangije inkino iri mu kibanza cyambere n'amanota 11, Cape Verde ya kabiri n'amanota 10, u Rwanda mu kibanza cya gatatu n'amanota 6, Mozambique nayo iza mu kibanza cya nyuma n'amanota 4. Tubibutse ku Rwanda ruheruka mu nkino za nyuma za Afrika mu mwaka w'2004. Urundi nabwo bwagiye gukina na Maroc, ivyago vyamaze kurangira kuko Mauritania yari yamaze gutsinda Centrafrique igitsindo kimwe ku busa, icyo gihugu gica gikwiza amanota 9. Naho rero Burundi bwari gutsinda ntibwari kurenza amanota 8. Ugo rukino intamba mu rugamba nizashoboye kurutsinda kuko rwagiye kurangira Maroc itahukanye insinzi y'igitsindo kimwe ku busa cyatsinzwe na Munir El Haddadi ku munota wa 44. Uwo mukinnyi akaba yarigeze no gukinira igihugu cya Espagne. Intumbero Burundi bwari bwihaye yo gusubira mu nkino za Afrika bwari bwagiye mu bwa mbere mwaka 2019 ukaba butayishitse ko. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze mu mwanya w'ibyaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo, ikiganiro Amerikana mu gitegurwa kandi mukakigezweho na Thomas Kamilindi.
Mwaramutse neza. Hashize imyaka 40 yuzuye neza, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ronald Reagan arashwe ararusimbuka. Nibyo tuganiraho muri make cyane ikaze mu kiganiro Amerikana. Itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatatu mu 1981 hari kuwa mbere, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ronald Reagan yaramaze iminsi 69 ku butegetsi. Nyuma ya saa sita uwo munsi hafi ya saa 8 n'igice yarasohotse muri hoteli imwe i Washington DC amaze kuvuga disikuru mu nama y'ishyirahamwe ry'abubatsi. Agiye neza kwinjira mu modoka, umusore w'imyaka 26 witwa John Hinckley wari mu bantu bagera ku ijana bari bahateraniye bashaka gusuhuza umukuru w'igihugu ku muryango wa hoteli, yamurasheho amasasu 6 n'imbunda ya revolver. Nkuko tubisanga ku rubuga rw'inzu ndangamurage wa President Reagan, Ronald Reagan Presidential Library and Museum, isasu rya mbere ryafashe mu mutwe umuyobozi w'ibiro by'itangazamakuru bya Presidence James Brady. Isasu rya kabiri ryakomerekeje umupolisi w'umujyi wa Washington DC witwa Thomas DeHalanti. Irya gatatu ryazimiriye mu idirishya rimwe rya hoteli. Irya kane ryaguye kuri Timothy McCarthy wo mu mutwe wihariye w'abapolisi barinda umukuru w'igihugu Secret Service. Andi abiri yafashe imodoka ya Perezida Reagan itamenwa n'amasasu. Rimwe muri yo ryahise rihindura inzira rimugwaho, abashinzwe umutekano we barimo bamusunikira mu modoka. Umukuru wabo Jerry Parr yabwiye umushoferi kujyana Perezida Reagan aho akorera kandi atuye Maison Blanche. Gusa gato nyuma yo guhaguruka yabonye ko umukuru w'igihugu yakomeretse ahita ategeka umushoferi noneho kwirukankira byihutirwa ku bitaro bya hafi byitwa George Washington byari hafi rero yaho kurusha ibindi isasu ryari ryinjiye mu mubiri wa Reagan kugera ku giha cy'ibumoso none nkuko tubisanga ku rubuga rw'amateka history.com abarinda president Reagan baguye mu kantu yanze kuba musindagiza ageze kwa muganga bati byabaye igitangaza kubona umusaza w'imyaka 70 yigenza avirirana yakomeretse igihaha igihe abaganga barimo bamutegura kumubaga ndetse yahamagaye umugore we Nancy aramubwira ati rubavu rwanjye sha uziko nibagiwe kuri kwepa koko Ronald Reagan yarazwiho impano yihariye yo gutera ibipara no gusetsa abantu igihe icyo ari cyo cyose ntihagarariyeho yabwiye n'abaganga bari bagiye kumubaga ati nizeye ko muri abarepublikani na ubwe kandi yari mu ishyaka ry'abarepublikani kumubaga byamaze amasaha abiri isasu barikuramo nuko atangira kuruhuka muri icyo gihe yahaye ubutegetsi kubw'ubusigire vice president we George H.W. Bush no kuvuga Bush mukuru umunsi wakurikiyeho ku itariki ya 31 y'ukwa gatatu 1981 president Reagan yasubiranye ububasha bwe bwose busesuye bw'umukuru w'igihugu atangira gukorera mu bitaro yabisohotsemo ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa kane 1981 Ronald Reagan yarakize neza ategeka manda ye ya mbere ndetse arayirangiza arongera atorerwa n'indi ya kabiri iyo yayirangije ku itariki ya 20 y'ukwa mbere 1989 yitabye imana ku itariki ya 5/2004 azize indwara ya Alzheimer ituma umuntu yibagirwa vuba cyane kandi atakaza n'ubushobozi bwo gutekereza yari afite imyaka 93 y'amavuko Ijwi rya Amerika abantu bose bakomerekeye mu iraswa rya president Ronald Reagan mu 1981 nabo bose babayeho ndetse basubira mu mirimo yabo usibye James Brady wari rero umuyobozi w'ibiro by'itangazamakuru bya Presidence Maison Blanche yabaye ikimuga ubuzima bwe bwose ntabwo yasubiye gukora yitabye imana ku itariki ya 4/8/2014 afite imyaka 73 y'amavuko naho John Hinckley warashe ashaka kwica President Reagan yatawe muri yombi akimara kurasa rero urukiko rwamukatiye gufungirwa mu bitaro by'abasazi abimazemo imyaka 35 ku itariki ya 27 y'ukwa 7 naho John Hinckley warashe ashaka kwica President Reagan yatawe muri yombi akimara rero kurasa urukiko rwamukatiye gufungirwa mu bitaro by'abasazi abimazemo imyaka 35 ku itariki ya 27 y'ukwa 7/2016 umucamanza yaciye iteka avuga ko Hinckley atakiri icyago kuri we no kuri rubanda ategeka ko arekurwa Hinckley yafunguwe ku itariki ya 10/9 kwakurikiyeho mu 2016 n'ubu aracyariho afite imyaka 65 y'amavuko nshuti zacu iki kiganiro Amerikana nahagihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagikurikiye mbifurije kugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
nshuti mwabanye natwe muri aya makuru aniho dusoreje ayo muri aka kanya turabashimira mwese gukurikira ibiganiro by'Ijwi rya Amerika Fatou Alimas Kalala niwe wegeranije iki kiganiro cyari gihagarariwe na Frederic Mundikije kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma mu izina rya bagenzi banjye bose tubifurije amahoro n'amahirwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the